Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe mwavyumvise ni wa mwanya w'amakuru mu Kirundi ari twabateguriye kuri no genekerezo rya 11 mu nyonyo mwaka wa 2021 agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu rugendo rw'iminsi 5 arimwo muri Emirati Arabi ni ariko habere higanishwa mu z'amakungu y'ibidandazwa ahamagarira abagwiza tunga bo muri ico gihugu co kimwe n'abandi bo mu bindi bihugu kuzana imitahe yabo bagakorera mu bisata bitandukanye mu Burundi. Cyamwe Parsem irahamagarira abarundi guhindura ingendo naryo riti ivyari bibi ariko kuzana imitahe bisaba hanini umutekano mu gihugu. Igisata cabikorero twabona co kigashigikirwa bimwe biboneka. Kigo kijejwe gukinga no gucungera ingwara z'ibiza mu cirahamwe ry'umwe bwa Afrika gihamagarira indongozi z'u Burundi kwerekana karorero mu kuja kwicandagisha umugera wa corona gutyo abanyagihugu bagira icizere ku ncanco bazoba bariko barahabwa. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Naye mu gisata c'indero ishavuriraniga mu bigisha bo muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega bariko baratangishwa ku nguvu amafaranga yo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru muri yo komine utabikoze akirukanwa ku kazi abanyeshure barorera. Aya n'ayandi ni mu kanya kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa imyidogo ni yose mu bigisha muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega biturutse kwitangishwa ku nguvu y'amafaranga yo kubaka stade yo komine. Abo bigisha bavuga ko ubuhari abirukamwe mu kazi abanyeshuri barorera kubera batatanze intererano basabwa yo kubaka iyo stade. Ivyo bigakorwa n'abayobozi b'amashuri. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Parfait Mudasiga.
Ayo mafaranga abo bigisha batangishwa n'ibihome 200 vy'amafaranga y'amarundi kumwigisha umwumwe mu kiringo c'umwaka. Ayo mahera nkuko bivugwa nabo bigisha nayo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru ca komine Makebuko. Umwe muri abo bigisha bo muri komine Makebuko asigura ko hari abayobozi b'amashure hamwe n'ujejwe indero muri komine bamaze kwirukana ku mugaragaro abigisha bataratanga iyo ntererano.
Namusa aho bigeze n'abigisha basigaye birukanwa batubwira yuko abo bigisha nabo bakw'ibihumbi 22 ivyo navyo ngo n'ivyo kubaka sitade ya komine kugira ngo ubone umwana ariko ariga ntigikunda muri iyi komine ya Makebuko na Kamaramaza cyane cyane nko ku mashuri amwe amwe aho twumva abayobozi canke bajyaba serukira abayobozi bita baresiposabure nyene bahagarara hejuru habakirukanira abigisha ku mugaragaro n'abavyeyi babona canke na wa munyeshuri aba yitwa ko yarose agafaranga abona. Noneho rero n'uno mwana acayigira muhira kwicara kubera ko yuko n'umwigisha bamwirukanye.
Abo bigisha basaba umushikiranganji w'indero kubaha insiguro kuri iyo ngendo yo kwirukana abigisha kubera banse gutanga amafaranga ku nguvu yo kubaka ikibuga cya komine.
Umushikiranganji yarakwiye nawe guhaguruka akatubwira ibyo bintu ko birekuwe ukwirukanwa kw'abigisha. Abo nabo bavuga yuko bategerezwa gutanga ibihumbi 200 vyo kubaka amastade ya komine. Ni ibintu tutari tumenyereye aho dusanga umwigisha ashobora kwirukanwa nka kurya k'umwana makefu ngo ntiyashoboye kuronka amahera y'intererano atanga. Twari tuzi yuko intererano itangwa ku gushaka k'umuntu.
Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutarashobora kuronka kuri telefone Frederic umuyobozi w'indero muri komine Makebuko kugira ngo atange umuco kuri ivyo yagirizwa.
parfe mudasigana tukiri muri yo komine ya Makebuko abavyeyi b'abanyeshure biga mu mashure y'intango nayisumbuye muri yo komine bagiriza umuyobozi w'indero muri yo komine kubatangisha amafaranga agenewe guhemba abigisha babakutsa kivi umwana atayatanze ku gihe aca yirukanwa ibituma badaheza ngo bakurikirane ivyigwa neza ni muri twateguwe na mugenzi wacu Beni Atserakana.
Ababyeyi bafise abana mu mashuri atandukanye ari muri komine Makebuko y'intara ya Gitega ngo bategekwa ko umwana wese yiga atanga ku gice cy'umwaka w'amashuri amafaranga 2000 umwana ababyeyi batayaronse arirukanwa.
Aha muri komine Makebuko abanyeshuri barirukanwa kuva mu mwaka wa mbere gushika no mu mashuri yisumbuye bane batanze amafaranga 2000 cyatanga kizi gushika ho amashuri ahagarara ugasanga abigisha baratonda bakabura abana bigisha.
Ababyeyi bavuga ko ibyo bituma abana batiga ariko nyabuna bakama mu ruja n'uruza mu ibarabara na cane cane ko bavuga ko bugarijwe n'ubukene butuma bitaborohera kuyaronka bakavuga ko hari n'abana bashobora no guheba amashure
amafaranga twagiye ntituyama na abana birirwa mu mabarabara hariho mbere n'abagiye guheba amashure hejuru yo kuburirwa 2000 murabona ubukene aho butugegeke umuntu ataronka n'agafu akaburira abo bana hanyuma rero hagiye kumwe n'ayo mafaranga iyo ufise nk'abana batatu bane batanu usanga nyine bitagukundira ntibyoroha.
Radio Inzamba twarondeye kuri telefone umuyobozi w'indero muri komine Makebuko Frederic Batazira Makutano ngo agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo y'ababyeyi ariko ntitwashoboye kumuronka.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe arabandanya ayajanye n'amagara y'abantu ukwirengagiza ubucanco bwa COVID-19 kw'abategetsi b'u Burundi kuraraje ishinga ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika. John Nkengasonga arongoye CDC Afrika, ikigo kijejwe gukinga no gucunga indwara z'ibiza muri uwo muryango, ahamagarira indongozi kwerekana karorero mu kuja kwicandagisha, akavuga ko ivyo bizotuma abanyagihugu bagira icizere ku ncanco bazoba bariko barahabwa. John Nkengasong arongera agasaba ko abantu bokwitaho kuza baripimishikiza kugira umugabane wa Afrika ntusubire kugwa mu kaga kurikira.
Burundi has received about 500,000 doses of vaccines and
Uburundi bumaze kuronswa incancho ibihumbi 500. Ndabisubiyemo ndongeye guhamagarira nshimitse abarundi kuri rugamba tudashobora kurutsinda atari uko turugwandije hamwe ko ari ngombwa ko bava mu mazu bakaja kwiteza urukingo. Akamo kanje ka kabiri kerekeye abategetsi nina banatahuye neza akabindongozi za politike batahagurutse ngo bicandagishe, ndabahamagariye kujya kwiteza urukingo kugira bereka abanyagihugu kwizo cancho arizo kwizera kandi kukaba nkako nizo kwizera, kuko no bamenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu OMS yatanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco Sinopharm cyo kimwe n'izindi cancho kugira dushobore kurokoka twese. Turi mu bihe ibitigiri by'abanduye bashasha byagabanutse bimwe byibonekeza mu mugabane wacu, ariko icyo no babwira nkuko maze kubivuga na kanya gato gusa kugira ivyo bitigiri bisubire kwiyongera hamwe tutokwicandagisha. Twicandagishije naho bizotuma tuguma twigize inyuma igaruka ryibonekeza ry'uwo mugera. Ni ukuvuga ko dutegerezwa kuja hamwe kugira dukore ibintu bibiri nk'uko nabishikirije mu ndwi iheze, ndabisubiyemo n'ubu. Ni ukwiteza incanco zibonetse mu kivunga, bitavuze mu Burundi gusa ahubwo mu bice byose bya Afrika. Icya kabiri ni gukoresha uburyo bwihuta bwo kwipimisha. Izo nizo nyishu zibiri zizotuma twikingira gusubira kwiyugarana nkuko byakozwe muri kahise, kuko si nyishu irama. Ubu turafise uburyo bushasha bwiza kurusha, harimo kwicandagisha no gukoresha urupimo rwihuta.
Yari John Nkengasonga arongoye CDC Africa, ikigo kijejwe gukinga no gucungera indwara z'ibiza mu bumwe bwa Afrika. Mu gisata cy'ubutunzi mu rugendo rw'iminsi itanu arimwo muri Emirarabini, ariko habera ihiganishwa mpuzamakungu ry'ibidandazwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaritabiriye kuri uyu wa gatatu ibirori byo kugurura umunsi wahariwe ihiganishwa ry'u Burundi. Mu ijambo ryo gutanguza icyo gikorwa, Evariste Ndayishimiye yatumiriye abagwizatunga bo muri icyo gihugu cyo kimwe n'abandi bo mu bindi bihugu kuzana imitahe yabo bagakorera mu bisata bitandukanye, harimwo n'ibijanye uburimyi, ubutare n'agataka. Kurikira
mu gisata cy'ubudandaji n'imitahe, u Burundi burakwije ibisabwa byose mu bijanye no korohereza abanyamitahe bifuza kuza gukorera mu Burundi. Aha twovuga nko mu bijanye no guhingura ibirimwa, mu gisata cy'ubutare n'agataka, uburovyi bwa kijambere, mu bijanye n'inyubako n'ibindi. Kubituraba, Leta y'u Burundi iriyemeje gutunganya neza ibijanye n'ubucuti no gufashanya bije mu kunganisha inyungu hagati y'ibihugu biciye mu bikorwa bitandukanye. Nagira mfate kano kanya kugira ntumire abagwizatunga bo muri Emirat Arab Uni n'abandi bagwizatunga batandukanye kuza mu Burundi, kuko bazokoroherezwa.
Mu gihugu cy'u Burundi ntigishobora gutera imbere igisata cy'abikorera utwabo kikimeze uko kiri muri kino gihe. Ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel, hakaba hari kuri uyu wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Avuga kandi ko bituma igihugu cy'u Burundi kiza ubwa nyuma mu karere ku mitahe yinjira mu gihugu.
Ubwa mbere u Burundi mwaba ari igihugu gikenye kimbyana bikenye mugabo uravye ibyegane bisohoka kuno munsi usanga mu byokwe ko mu byerekeye korohereza abagwiza tunga ariko rutwaba abira za feri kiguma kiri nyuma atari cyane ma usanga kiri muri habitatu bya nyuma. Uravye imitahe bizaba direct tanje injira mu bihugu Burundi bwa nyuma no muri aka karere kuba kwingira imitahe miki n'imitahe mu gihugu ikwiye urabibona. Iki ni kimenya myara mwesha kumara imyaka irengirwe n'ijya soko ya Bujumbura itarashobora gusubirwamo. Hanyuma uravye bimwe bya doing business imwe cyangwa bya doing business byarahagaze ubundi bigikora kandi ari byo bazarabira yuko turiko turatera imbere muri icyo gisata none twakwifuza. Uravye n'inyi na mentality nyene n'abategetsi babibona barashobora guhimiriza ugwaruka ngo uje kugira imigambi, mugabo nabo nyine urabona ko ari abantu bashaka kuguma mu buzi bwa leta bagashaka kubaho n'amadoke idoke ivana n'iyi nabo ntibataka rongo baje gukora ibyabo bavye muri ayo madoke. Hanyuma dusanga bashaka mu madoke bace bigira aba bagwiza tunga hama usanga bari kubarihereza n'abantaje gusumba abandi.
Uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko igizingamitse ico gisata ari uko abagwiza tunga badafatwa kumwe agashigwa imbere guhiganwa. Umutekano muke, ibura ry'umuyagankuba, ibiturire hamwe n'ubucamanza bugoyagoya ngo ni bimwe muri byinshi bihanze igihugu kugira ngo ico gisata gitere imbere.
Kindi ni byo gusanga abagwiza tunga atari kubarafatwa cyo kimwe, hagwa hanyuma basanga ntibari kubarafatwa cyo kimwe. Ibyo rero ni ibintu nabyo bisubiza inyuma igisata cy'abikorera utwabo. Ugiye kuraba muri ya mbere n'amadeza fere nayo ibijyanye n'ibikorwa bya leta remezo nka infrastructure, umuyagankuba, araba ingomero ziracari hasi n'iziriko zirubakwa zirateba cyangwa ugasanga zariwe n'ibiturire, amabarabara yo kugira ibiduguhanahana ibidandazwa ngaho urabona ko bitari ikirenga. Ibijanye n'umwuka mu by'ubutunzi mbere na kuri ekonomike iraba ibyo bijanye n'amafaranga politike monetere ingene iby'amadovize n'abindi ugasanga abamwe amadovize ntibayaronka murabandi bakaca mu zindi nzira bakayaronka. Hanyuma ibijanye n'ingene amatora tuzwa n'ingene bamwe baronka uburusho exoneration urasanga hakirimo inzitizi zituma ico gisata kidatera imbere. Tutiyo turavuga rero ibijanye na ambere majeridika amategeko ubutungane ngene bukingira abanga abagwiza tuje tanka durazo propriete ukaraba ibijanye na concurrence guhayanwa mu masoko ya leta usanga atabi hari ugasanga henshi bashaka kuza baratanga ama monopole canke bahabanye ibyose birasubiza inyuma igisata cya leta kuko ni igisata cy'abikuru twabo nta gisata cy'abikuru twabo gishobora gutera imbere abantu abagwiza tunga badahayanwa ku buryo wa mbere baba bafite gukora kuba ari baje imbere mu kuzana ibintu byiza kandi abizana ku giciro kiri hasi tudakoze twebwe nyine kubitwerekeye ngo duhindure igihugu cacu ntibikunda.
Leta y'u Burundi ngo yarahombye cyane igihe ishyirahamwe Danland ryari ryahawe uburenganzira bwo gucukura ubutare bita Nikele rihagaritse ibikorwa byayo mu mwaka w'2012. Ako gahombo karemezwa na Didas Ntirampeba, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ubutare n'amabuye y'agaciro. Mu kiganiro yahamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu, yaramenyesheje ko kubera amakuru n'ubushobozi buke bujanye no gutohoza ibyerekeye ubutare, ico kigo ngo kizogira ingorane mu gikorwa cyo kubandanya igikorwa cyari cyatanguwe n'ishyirahamwe Danland. Tega amatwi Didas Ntirampeba.
Leta yahombye kimana babwira inkuru ubwo iyo tuvuze inkuru muri bintu nk'ibi nuko ujya yakoze rijya akagenda ubundi iyo agarutse canke ikigo cy'igihugu canke abanyeshuri aragenda agatora kamwe agira ku byigo agize ku byigwa rero kuvuga ko uruhombo ruhagaze hehe nashobora kumenya ati iki gipande cyavuye hanaka kandi iki gipande cyavuye winjira mu kuzimu ahagera ngaha. Icyo rero iki cya mbere leta yahombye iyo tutari ko tuvuga amafaranga umuntu ntacyohombye mugabo ku bijyanye n'ubumenyi leta yarahombye ku bijyanye na bijya kuko haba hejuru hajya na rugiye no hasi bose hafise ubwo hatanga bituma dushobora gushika ku kiringi cyane kiriya hajya icyo bakoze icyo batwaye kimwe n'ababwira inkuru rero bayitwaye no kuvuga ko arakora akavuga ati hari ahantu tuhagereranije na hajya bikumwe tuhagereranije no hakujya muri Tanzania Kabanga ati hajya ahantu hameze gutya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane kuko mu by'ubutare gikomeye ni inkuru ngiye niko nababwira kumenya ati hajya hari ibuye runaka. Umuntu rero abimenyereye umubwiye ati hajya hari ibuye runaka arakubwira ati iyo ujya hose iyo wegereye hajya hirya cyane gutya cyane ndazi hajya ukuntu hameze na hajya ko bijya na mibonye na byumvise hajya aho bimeze gutya ndashobora kwiyumvira ko hajya nta muntu ushobora kubwira iki ubushakashatsi. Icyo rero ni ukuvuga iki, ntibari na gutwara ajya amabuye aho dubyandiko dufise raporo dufise nabo bayifise les analyses les données dufise nabo bazifise ni ukuvuga ko information yaramaze kugira aragize iki barayitwaye kandi ntuyu babuza kuko ntibabipima.
Bivugwa ko ishyirahamwe Danland ryahagaritse ibikorwa byo gukora amatohoza ku bijyanye no gucukura ubutare bwa Nikel mu karere ka Muremera kubera ibiciro by'ubutare byari byagabanutse cyane ku masoko mpuzamakungu. Ni kuri iyo nkuru ijanye n'icukurwa ry'ubutare bwa Nikel duciye dusozerera ko ana makuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi. Jean Marinda bashinze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho gutaha.